Muteza matwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Nk'uko nababwiye intango ya migoye hasi no kwemeza ko twavuganye ukuri kuko haracashikirizwa amajambo amwe y'umubabaro nyene y'abantu wumva bafite ikintu gushika naho umenga bari barakoresheje rugagamiza ikintu bakakigira amahanga.
Ubu ni Madame Konsili Nibigira, umukuru w'umugambwe w'iprona wemewe n'amategeko mu Burundi, avuga ku kiyago hagati y'Abarundi yacarangiye ejo ku munsi wa kabiri yarusha muri Tanzania. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino twabateguriye ari mu rugendo rwa Perezida Obama mu gihugu cy'Ubuyapani, imyiyerekano y'abatavuga rumwe na Leta itegekanijwe ejo ku wa kane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, n'igenwa ry'umutegetsi mukuru mushasha w'Abatalibani muri Afghanistan turayigaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amakuru rero avugwa hirya no hino. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yabwiye Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ko igihugu ciwe kidashimishwa na gato n'ivyatangajwe n'uwahoze ari umusirikare w'umumarine w'umunyamerika ko yishe umupfasoni w'umuyapanikazi w'imyaka 20 hanze y'ikibanza c'igisirikare ca Amerika mu gisagara ca Okinawa. Shinzo Abe avuga ko atamajambo yo kuvuga afise mu kiganiro n'abamenyesha makuru inyuma yuko aganiye na Perezida Obama maso mu yandi ku vyerekeye yicwa ry'uwo mufasoni imbere y'inama y'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi izobera mu gisagara ca Ise Shima. Abe avuga ko igihugu cyose cy'Ubuyapani caguye mu gahundwe bikomeye kubera iyicwa ry'umufasoni w'umuyapanikazi w'imyaka 20. Perezida Obama yatangaje ko yerekanye umubabaro ukomeye ku iyicwa ry'uwo mufasoni mu gisagara cya Okinawa. Yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibabazwa n'ubwicanyi ubwo aribwo bwose bushobora kuba canke bushobora kuba bwagizwe n'abasirikare canke abakozi abaribo bose b'Abanyamerika. Perezida Obama n'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe baganiye ivyerekeye iyicwa ryo mufasoni imisi mikeyi inyuma yuko abategetsi b'Ubuyapani bahagaritse Kenneth Franklin Shinzato, umunyamerika w'imyaka 32 yigeze kuba umusirikare w'umumarine. Avugwa ko yemeye ko yasogose imbugita yongera araniga uwo mufasoni yitwa Rina Shimabukoro, hanyuma atikiziga ciwe mu ishyamba hafi y'ikibanza cy'igisirikare cya Amerika aho yakora. Perezida Obama yatangaje ko azobandanya gufasha mu itohoza kuri ubwo bwicanyi kugira ubutungane bwubahirizwe hisunzwe amategeko y'igihugu cy'Ubuyapani. Abatalibani mu gihugu cya Afghanistan batangaza ko Malawi Haibatullah Akunzada yagenywe kuba umutegetsi mukuru mushasha w'umuhari w'Abatalibani. Ivyo bikurikira urupfu rwa Mula Akhtar Mansur. Mu itangazo no musi wa gatatu, Abatalibani kandi bemeje cese ko Mansur yishwe mu gitero c'indege itagira umudereva y'Abanyamerika mu ndwi iheze. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaremeje ku munsi wa mbere ko Mansur yishwe kubera yari intambamyi ku twihoro tw'amahoro no gusubiza hamwe mu gihugu ca Afghanistan. Umutegetsi mukuru mushasha w'Abatalibani Malawi Haibatullah Akhundzada yari cegera cha Mansur hamwe na Sirajuddin Haqqani ayoboye umugwi Haqqani. Haqqani yagumanye amabanga yarasanganywe mu gihe umuhungu uwashinze umuhari w'Abataliban Islamic Emirate Mula Yaqob yagenywe kuba icegera cha kabiri cy'umutegetsi mushasha w'Abataliban. Ayo makuru yatangajwe no musiko wa gatatu akabaje mu gihe umwinyahuzi w'Umutaliban yarafise bomb yishe abantu 11 akomeretsa abandi batari bake ku mwa mukuru Kabul. Igipolisi cya Afghanistan gitangaza ko ico gitero cahiga minibus yaritwaye abategetsi bo mu nzego z'ubutungane. Umuvugizi w'Abataliban Zabihullah Mujahid avuga ko ico gitero cagizwe mu kwishura kwiyicwa ry'Abataliban batandatu mu ntango z'uku kwezi inyuma y'uko baciriwe urubanza rwo gupfa n'inzego z'ubutungane zo muri Afghanistan. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batavuga rumwe na Leta batangaza ko bazogira ejo kwa kane imyiyerekano y'ukwiyamiriza Perezida Joseph Kabila. abatavuga rumwe na leta bagiriza Kabila ko ari kagerageza gutebesha amatora gushika ashobore guhindura ibwirizwa shingiro mu byo tuma yitoza mu kiringo kigira gatatu sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yafashije ingingo yuko president Kabila ashobora kuguma ku butegetsi hamwe amatora yo mu kwezi kw'icumi na rimwe na kabiri murantunga yose bishwa nkuko benshi bibaza ko ariko ibintu bizogenda ikiringo cha president Kabila mu bisanzwe kizorangira ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi na kabiri abatavuga rumwe na leta batangaje ko bazogirisha imyirekano mu gihugu cyose y'ukuyamiriza ariko bacira icyobo demokrasi. Martin Fayulu yabwiye ijwi ry'Amerika ko sentari ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro ari igikoresho cha president Kabila amenyesha ko bashaka kwereka iyo sentare ko batemera ingingo yafashe. Leta yaranse kurekurira imyirekano yeje kuwa kane mu bisagara bitari bike byo mu gihugu. Tuki muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nkuru iyo yabereye mu Buhindi abategetsi b'u Buhindi barahumurije kubutungane buzoba ku munyeshuri umunye Kongo yakubiswe gushika hafa ku mugwa mukuru New Delhi ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Umushikiranganje jejwe ibibazo byo hanze y'igihugu Sushma Awaraj yanditse ku rubuga rwa Twitter uno munsi wa gatatu avuga ko yasavye mugenzi we Jen VK Singh kubonana n'abayoboye abaserukira ibihugu bya Afrika ku mugwa mukuru New Delhi kugira abahumurize ku byuko leta y'Ubuhindi yiyemeje kubijanye n'umutekano w'abanyafrika bari mu gihugu. Amenyesha ko ashaka guhumuriza abanyeshuri b'abanyafrika bari mu Buhindi ko ivyabaye ku munyeshuri w'umunye Kongo bibabaje ko vyakozwe n'inkozi z'ikibi. Masunda Kitada Oliver umunyeshuri w'umunye Kongo w'imyaka 23 amaze imyaka 6 ku mugwa mukuru w'Ubuhindi New Delhi yatewe n'abantu batatu ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Bamukubisibuye mu mutwe Oliver yasandavye mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu nkuko bitangazwa n'igipolisi. Babiri mu bikekwa baratawe mu mvuto mu gihe ubugira gatatu atarafatwa. Urupfu rwa Oliver ni bumwe mu bwicanyi kenshi bugirwa ku banyafrika mu Buhindi mu gwi w'abaserukira ibihugu byo muri Afrika mu Buhindi bariyamiriza ibitero bigirwa ku banyafrika basaba Ubuhindi gukingira kurushiriza abanyafrika baba ku butaka bwayo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC iyi programme y'ibiganiro byacu tubibashikiza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri we akaburungu radio yacu voa@gmail.com. Radio y'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyajanye n'u Burundi. Abarundi bagiye mu biganiro Arusha muri Tanzania mu mibonano muri Tanzania muri iki gihe bariko baratahuka mu bihugu barimwo. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Madame Consili Nibigira abayoboye umugambwe iprona wemewe n'amategeko mu Burundi amaze akanya gato yatahutse mu Burundi aravuga ko iyo mibonano bagize yagenze neza. Ku giti ciwe cy'umukuru w'umugambwe iprona wemewe n'amategeko aravuga ko yabonye iyo mibonano kuri micro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nkuko mubivuze uwo nyene niho tugishika i Burundi tuvuye mu kiganiro cyari cyatekanijwe n'umuhuza wahoze ari umukuru w'igihugu Benjamin Mkapa. Uko twabibonye rero yari yabitegekanije yabiteguye twebwe umugambwe adasigana iprona no kuri byaradushimishije cyane kuko yarabonanye n'abantu n'imigu y'abantu itari mike kandi n'imigu y'abantu wenyine twasanze yateguye n'imigwi atari yategekanije yari yamaze kuhashika bose yarabakiriye bose yarabumvirije. Icyo rero ni ikintu gikuru cyane kandi nikitwereka ko ari gikuru cyane nuko no mu gusozera iyi minsi twari tumaze tuganira yavuze ati ikintu kinshimishije nuko imigwi yose twabonanye yerekanye cese ko ishaka ko amahoro agaruka i Burundi. Ati mu gihe imigwi yose ishaka ko amahoro agaruka i Burundi biroroha kuko umwe wese bamwe bose bamwe n'abariya bababona icyo bashobora gushika icyo wifuza gushikako. Hanyuma kandi nk'uko namwe bwo mwarimu bivuze yasozere yavuga ati n'imigwi ntari nashoboye kubona ngiye kurondera akaryo ko kuyibona murumva ni kwa kubandanya ibiganiro
Hari makuru yatangajwe nkuko mubivuze abantu bashikirije imyidogo ko batatumiwe hari ha makuru yatangajwe avuga ko aho bahatumiwe nk'ubwoko bumwe ikaba abandi bakavuga ko National Aid itatumiwe ivyo birego abari muri byo biganiro bavyakiriye gute
abego barabivuze hari habavuze iby'ubwoko mugabo no kuri kuri ivyo by'ubwoko sinzi ko ha ko ubutumire bwari kuza bwanditse ku bwoko canke ko ari himigwi iserukira ubwoko ibyo nivyo ibyo nivyo numva bitoroshe gutahura sinzi ko uko nabibonye ubwoko bwose bwari buhari sinzi mugabo ivyigitigiri icyo babirabiye ko mugabo ico n'ukuri kuvuga ngo ubwoko ntibwatumiwe twebwe ku mugambo wa Deska Neutron ntibyadushimishije na gatoyi kuko ntabwo kuvuga gutumira ubwoko wo butumira ngo iki hariho umugwi wo ravuga kuti twebwe turahagarariye ubwoko canke duhagarariye ubwoko kuvyerekeye rero Senarede nayo kuvyerekeye Senarede nayo uko twari twavyumvise bitegekanije imigambwe iri muri Senarede yose yaratumiwe icyavugwa gusa nuko Senarede itatumiwe nkuko ari Senarede nyene nayo iyo ni ikintu kitoroshe kuko umuntu ku bwacu tubiraba Senarede igiraho iravugwa no mugwi mugabo akenshi bavuga bati nimigwi yemewe n'amategeko
imyidogo yabonetse icyo gihe si imyidogo yama yabaye igihe cyose abarundi baronse umuhuza gihe baronka ahuza batandukanye bakabanka bamwe bankwa n'uyu mugwi abandi bankwa n'uyo wundi ibyo ntibishora kuba byerekana ko n'abarundi bitazoborohera kumvikana ku muhuza
ivyo ni ivyo birababaje ivyo n'ukuri ku mugambo wa Deska Neutron birababaje kuko nta muntu ashobora gushimisha bose nta numwe kuko umwe wese agenda afise ati je nshaka gushika kuri iki mugihe habona umenya ntava gishika akacavuga ati uyu ndamwanse ibyo navyo na muhisi nyerere urazi ko benshi hari habavuga bati ntitumwemera n'abandi abana barariya ariko ntishabujije ko abantu babandanije baganira twashitse ku masezerano y'Arusha nubu unticobuza yuko dushika ku masezerano y'Arusha kuko nta uronka inyishu nziza kuvyo yifuza byose icyo rero mu ntango rero byama bigoye
mu gusozera madame konsili nibigira hari ikindi kibazo abarundi bakunda gushikiriza binuba abanyapolitike nyine bavuga ko batavugana ukuri murabona ko mu biganiro mwagiyemo eka muri iyo mishikirano yagize murabona yabaye murabona ko abarundi baje bafise umutima wo kubwira kubwizanya ukuri
nkuko nababwiye intango ya migoye ahasi no kwemeza ko twavuganye ukuri uko haracashikirizwa amajambo amwe y'umubabaro nyene y'abantu wumva bafise ikintu gushika naho mwinga barakoresheje rugagamiza ikintu bakakigira amahanga nacyo gituma ntovuga ko muri iyi ntango ko batwaravuganye ukuri ariko bose barashikirije icyo bifuza
madame konsili nibigira umukuru w'umugambwe iprona murakoze cyane rwose ku kanya waduhaye
murakoze namwe kumpa aka kanya
Radio Ijwi Amerika i Washington DC mu Rwanda bagize ishyirahamwe nyafurika rishinzwe ubuziranenge bahuriye mu nama i Kigali igenewe kuraba uko ibihugu bya Afurika vyoteza imbere ubuvuzi gakondo bagashobora guhangana n'ubw'ikizungu ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi
Inzobere mu by'ubuzima zaturutse mu bihugu 17 bya Afurika ziremeza ko amazina ahabwa abavuzi gakondo ndetse n'uburyo imiti ya gakondo ifatwa aho usanga abantu bavuga ko umuntu wivurishije imiti ya gakondo aba yakoresheje imiti ya gishenzi ngo izo mvugo zikwiye gucika Dr. Nsengimana Limogene umunyamabanga mukuru w'umuryango nyafurika ushinzwe ubuziranenge avuga ko imiti gakondo idakwiye gusuzugurwa kuko nayo ifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi ndetse n'izizwi ko zananiranye ku buvuzi bwa kizungu imiti ya gakondo irazi
Iyo ufashe imiti ya kizungu yose ntabwo iva mu kirere iva muri iyo miti turimo kuvuga ngo ya gakondo igikorwa nuko itunganywa neza mu nganda iyo urebye igisobanuro neza cy'imiti gakondo ni imiti ahubwo inakomeye cyane kuko hari urwego rwo kuba ishobora gutuma utarwara hari ibigo binini biza mu bihugu byacu bya Afrika bifite imiti bakubwira ngo iyo uyinyoye ngo ugira apeti ngo iyo uyinyoye ngo umuvuduko w'amaraso ngo uba mwiza.
Ubuhamya bwatanzwe n'umunyasenegali waje mu nama i Kigali ubukora ubushakashatsi ku buvuzi bwa gakondo mu gihugu cye yavuze ko ubuvuzi gakondo bw'iwabo bwamukijije indwara ya kanseri yari yaraburiye umuti yifashishije ubuvuzi bwa kizungu. Mu buvuzi bwa gakondo hari bimwe abanyamadini batemeramo nk'abanza kuragura cyangwa se gukoresha indi mihango gakondo. Iba abahanga bavuga ko nta mpamvu zo kwamagana bifashisha imigenzo gakondo mu gihe bavura koko. Dr. Nsengimana
hari igihe uhura n'umuganga ukuganiriza neza bigatuma n'iyo miti igukiza kurushaho. Njyewe niba umuntu arimo kumbwira ko nyuma yo kumiye imiti hari n'Imana gihanga ihari iri bubimfashemo ngira morali rushijeho. Ntabwo rero cyaba ari ikibazo, ni kimwe n'ibyo twumva mu kiriziya naho batatubwiye ko tuzapfa tugahangayika byaba ari ikindi kibazo.
Dr. Cyubahiro Barke Bagabe ukuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge asanga igihe cyari kigeze ngo iyi miti gakondo ihabwe agaciro kayo kuko ari imiti myiza kandi ikoreshwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyafrika batari bake.
Nanjye ubwanjye mu murima wanjye tuba dufitemo igiti nk'imiravumba n'indi ariko ikibazo dufite nuko twagera ku rwego rwo kugira ngo ice mu ruganda umenye dose umenye umuntu aranywa kangahe ku munsi, haracyari ibintu byo kugereranya. Ariko nuko akenshi imiti ya gakondo usanga nta bintu bishobora guhumanya umuntu babirimo nk'imiti ya ruzungu, ni nayo mpamvu ikwiye gushyiramo imbaraga kubera yuko idahumanya cyane nk'imiti iva mu nganda. Navuga ko rero nubwo itahawe agaciro ko kikwiriye igihe kirageze kugira ngo nayo agaciro.
Nta bushakashatsi burakorwa ngo hamenyekane umubare w'abanyarwanda bitabira gukoresha imiti gakondo, ariko urwego rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko mu gihugu abanyarwanda benshi bakisunga abavuzi ba gakondo mu gihe barwaye kuko ibiciro by'imiti gakondo bikiri hasi ugereranije n'ibiciro by'imiti ya kizungu. Dr. Cyubahiro avuga ko u Rwanda rwifuza kuzamura urwego rw'abavuzi ba gakondo kugeza nawe imiti yabo yajya inacururizwa muri za farumasi zizwi mu gihugu.
Ungu abaganga nko muri Nigeria usanga ujya kwa muganga umudokteri wize mu buryo mw'ubutuzi akagukwandikira ukanyuka muri farumasi ukabusangayo. Aho ntabwo turahagera ujya muri farumasi y'u Rwanda zizwi zeme na Minisiteri y'Ubuzima usanga iharimo iyo miti. Nicyo twifuza rero ko iri shami rishobora kuryashyiraho ayo mabwiriza no muri politiki yo guteza imbere iby'iwacu. Turavuga Made in Rwanda, tukabona yuko rero mu kintu cy'uko ibintu biva ku buhinzi n'ubworozi nta kindi twavuga gishobora guteza igihugu cyacu imbere kurusha imiti gakondo.
Iyi gahunda yo kuzamura imiti gakondo igiye gushyirwa mu bikorwa mu gihe hagaragara indwara nyinshi zavuwe n'abanyarwanda kandi ubundi zifatwa nk'indwara zidakira ndetse zituma uzirwaye yiheba cyane. Bwana Gafaranga Daniel ni umuvuzi gakondo yemeza ko we ku giti cyo avura indwara zananiwe n'abaganga ba kizungu.
Mvura indwara nk'imitsi, muri iyi minsi tuvura n'umwijima hepatite B na hepatite C. Abantu bagakira, dufite n'ubuhamya, umuntu arisuzumisha kwa muganga bwa mbere amubonamo iyo ndwara tukamuvura, nyuma akazagaruka kwisuzumisha bikagaragara ko yakize. Dufite ibimenyetso, dufite n'impapuro z'abantu bisuzumishije kwa muganga bagakira. Nyuma y'abakoloni abavuzi gakondo bari abantu batemewe kubera ko abazungu babonaga ko ubuvuzi gakondo butemewe, ariko ubu buri munyarwanda wese amaze kumenya ko ubuvuzi gakondo bushobora kuvura indwara zigize binanira abaganga.
Abashinzwe iby'ubuziranenge baturutse mu bihugu 17 bya Afrika usibye kureba uko imiti gakondo yahabwa ubuziranenge baranareba uko abaturage bazi iyo miti, ubwo buhanga bwabo bwabagirira akamaro ntibwitirirwa abandi. Gahunda yo guteza imbere ubuvuzi bwa gakondo izagera no guca bamwe mu bavuzi gakondo bitirira ubuhanga badafite imiti yabo ikaba yateza ibibazo uyihawe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mu kigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda icyo gihugu cyakiye inama ya Metro Lab ubugira kabiri inyuma y'inama ya mbere yari yabereye Paris mu France za mu mezi atandatu aheze. Inama ihuza abahinga mu bijanye no gutegura iterambere ry'ibisagara. Aba bahinga bavuye mu bisagara bigera kuri 10 by'isi, bakaba bariko barahanahana ubumenyi ku bijanye no gutunganya ibisagara kugira baherekanye ivyo bamwe n'abandi bashitse ko mu bisagara bitandukanye n'intambamyi bahura nazo. Mu Rwanda umukuru w'igisagara cha Kigali yamenyesheje ko intambamyi bagifise ari kuronsa abanyagihugu bose aho baba kandi hazimbutse. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Gushika mu mwaka wa 2040 ibanki nkuru y'isi itegekanya ko abantu barenga imiliyoni 450 bazoba baba mu bisagara muri Afrika. Nico gituma inguvu nyinshi zitegerezwa gukoreshwa kugira uyu mugambi ushigwe mu ngiro. Guhanahana ivyiyumviro kuvy'abana bariya bageze ko mu iterambere ry'ibisagara bifasha umwe wese kuronka karoro afatira ko n'intambamyi afise akaziganira ko nabandi bagatorera inyishu hamwe. Mu Rwanda igisagara cha Kigali gifise vyinshi bacigira ko nk'uko bamwe mubaje muri inama babitume nyesheje. Umukuru w'igisagara cha Kigali umufasoni Monica Mukaruriza avuga ko vyinshi mu byo barata ari ubuhinga bwa none basigaye bakoresha kandi ku rugero rushimishije. Vyinshi vyiza mu gisagara cha Kigali biramaze gushikwako ariko ntibivuga ko ibitagenda neza bibuze. Umufasoni Mukaruriza yamenyesheje ko intambamyi bagifise kandi bagiye kwigira hamwe nabandi ari kurosa abanyagihugu bose aho baba mu gisagara kandi hazimbutse.
Ikintu dushize imbere nk'umujyi wa Kigali ntekereza ko inama iza dufasha bitewe n'ubuhanga ababayijemo bafite ubuhanga baba bavuye muri banki y'isi bafite n'ikijyanye no kubona amazu aciriritse. Ni ikibazo dufite muziko dufite abaturage batuye mu manegeka, dufite abaturage dukeneye gutuza neza ariko ku kijyanye no kubona inzu ziciriritse ku buryo buri wese yabona aho atura kiracyari ikibazo.
Igisagara cha Kigali kiracyarimwo amabarabara y'amabuye ariko n'uruhombo kuri leta kuko kunumbero y'itunganye igisagara amabarabara mwenaya ntiyategerezwa kuhaba. Umukuru w'igisagara avuga ko iki kibazo bariko baragitorera umuti. Umwe mu bantu bitavye inama n'umunyakameruni wo mu gisagara cha Douara umufasoni Christine Ele akora mu buyobozi bw'ugutunganya ibisagara i Douara.
On a beaucoup à apprendre des expériences des autres et peut-être c'est aussi l'occasion d'exposer nos problèmes et avoir
avuga ko bafite byinshi bigira ku bandi n'ingorane ku bijanye n'ukunguruza abantu n'ibintu. Yasiguye ko iyi nama ari umwanya wo kwigira ku bandi nko gufashanya mu bijanye no gutunganya igisagara gipanze neza kandi gisukuye. Umufasoni Ele ntagereranya igisagara yaturutsemwo cha Douara n'igisagara cha Kigali. Ati ni vyinshi bitandukaniye ko haba mu bwiza no mu bitagenda neza. Iyi nama izomara iminsi ine iri kurabera i Kigali ifasha umugongo ni banki y'isi yose. I Kigali Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Abayobozi b'ibanki nkuru y'igihugu cya Nigeria barahuye ku munsi wa mbere w'indwi mu gihe ubutunzi butifashe neza muri icyo gihugu. Ibiharuro byashikirijwe byerekana ko ubutunzi bw'icyo gihugu buriko buratituka. Iyi nkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru Chris Stein mu gihe kwishikizwa mu Kirundi n'umumenyeshamakuru mushasha twungutse hano ku Ijwi rya Amerika Rosine Munezero.
Ubutunzi bwa Nigeria buriko buratituka nivyo abahinga bavuga inyuma yaho ibiro by'igihugu bikurikirana ihindagurika ry'ubutunzi bimenyeshereje ko hafashwa amadeni angana ibice bine kuvyijana mu gice cya mbere cy'umwaka. Umuhinga John Ashburn akoresha ishyirahamwe Capital Economics rifise icyicaro i Londres mu Bwongereza avuga ko igabanuka ry'ibitoro n'amafaranga y'agaciro yo kurangura ibidandazwa hanze byatumye ubutunzi busubira inyuma. Eka ngo no muri iki gice cya kabiri cy'umwaka ntibizo byifashe neza. Birashoboka cyane ko ubutunzi bubandanya gutituka muri iki gice cya kabiri cy'umwaka, ibintu bikazoba biriko bitera byunyuka. ibitoro nivyo cane cane Nigeria ishora hanze kandi bikaba ari navyo vya mbere vyunganira cane amafaranga leta itegekanya gukoresha muri mwaka igabanuka ry'ibitoro vy'akagunguru kimbuwe vyatunya amafaranga yinjira agabanuka ubutunzi buragiramirwa ikindi nuko umwimbu wa misi yose wagabanutse ku ca kabiri cy'umuriyoni w'ubugunguru kuko imiringo titwara ivyo bitoro yasambuwe mu karere ka Delta hasanzwe hacukurwa ibitoro muri Nigeria umuhinga Ashburn avuga ko kuba leta itafashije mu gucungera ivunjwa ry'ifaranga ry'agaciro byatumye amadolari abura mu gihugu ubukene bw'amadolari bufise inkuru kizimbi kubidandazwa harimo n'ibitoro byo kwipompo kuko Nigeria igurira hanze ibitoro byinshi ubutunzi mu gisata cy'amahinguriro bwarasubiye inyuma mu gice cya mbere cy'umwaka amahinguriro akoresha ibikoresho byo hanze akaba atavya kironka imwe mu mvo amahinguriro yifashe nabi nk'akarorero guhingura ibifungurwa canke ibindi nuko bitari byoroshe kuronka ivyankenerwa basanzwe bakoresha mu guhingura ivyo bifungurwa bimwe bimwe nk'amatomati n'ibindi abantu benshi basavye banki nkuru kugabanira gaciro k'ifaranga kugira abahimirize ubutunzi babone gusubira kuronka amadolari ariko umukuru w'igihugu Muhammadu Buhari akaba yarabihakanye
turagushimiye Rosine kandi tugahikaze ku ijwi ry'America
Monica ureke ukuri
Bego kuri ko sindi kinyoma bege neze sindi nabi tukorengera gute bidutandukanya gutusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kwaba mukurikira kuri radio ijwi rya America imisi yose ya gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na la benevolence urakeneye kumenya inkuru y'abasiriko n'abarengera isango ntigutange
Monica ureke kirukuri
Mukanya turarangiza ibiganiro twa kibafitiye namakuru muri uyu mwanya yamari imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru yo hijyano hino twabashikirije umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yabwiye president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ko igihugu ciwe kidashimishwa n'ivyatangajwe n'uharoza mu rusirikare w'umumarine w'umunyamerika ko yishe umupfasoni w'umuyapani kazi w'imyaka 20 hanze y'ikibanza ca gisirikare ca Amerika mu gisagara ca Okinawa Shinzo Abe avuga ko atamajambo kuvuga fise ivyo bitangaje mu kiganiro n'abamenyesha makuru nyuma yuko aganiye na president Obama Masomo Yandi kuvyerekeye yishwa gyo mu fasoni imbere y'inama y'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi izobera mu gisagara ca Iseshima abatalibane mu gihugu ca Afghanistan batangaza ko Malawi Haibatullah Akundaza yagenywe kuba umutegetsi mukuru mushasha w'umuhari w'abatalibane ivyo bikurikira urupfu rwa Mullah Akhtar Mansur mu itangazo no musi kwa gatatu abatalibani kandi bemeje icese ko Mansur yishwe mu gice tero c'indege itagira umudereva y'abanyamerika mu ndwiheze president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yaremeje ku munsi wa mbere ko Mansur yishwe kubera yari intambamyi ku twigoro tw'amahoro no gusubiza hamwe mu gihugu cya Afghanistan Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abatavuga rumwe na leta batangaza ko bazogira ejo kuwa kane imyerekano yo kwiyamiriza President Joseph Kabila abatavuga rumwe na leta bagiriza Kabila ko ari kagerageza gutebesha amatora kugira ashobore guhindura ibwirizwa washingira mu izotuma ashobora kwitoza mu kiringo cha gatatu abategetsi b'igihugu cy'Ubuhindi bahumurije ku butungane uzoba ku munyeshuri umunye Kongo yakubiswe gushika fe ku ngwa mukuru New Delhi ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye munyesha ko ashaka guhumiriza abanyeshuri b'abanyafrika bari mu Buhindi ku byabaye ku munyeshuri w'umunye Kongo bibabaje ko byakozwe n'inkozi z'ikibi nshuti z'ijwi rya Amerika makuru twahita bafitiye muri uyu mwanya hanti hagarukiye kuri mikomari 10 na Jeff Den iyo ngabo washize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije ni Innocent Kimenye tubifurije kugira mwese umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.